iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radiyo yanyu tudatinze, amakuru yo hirya no hino ku isi ni Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Thomas Kamirindi n'abaduteze amatwi, turayahera kuyavugwa kuri Senegal. Perezida wa Senegal Macky Sall yarakuye mu mabanga umushikiranganji we wa magara y'abantu harejo ku munsi wa kane, ni mu gihe igihugu ciwe kiriko kiragandarira abana b'impinja 11 bishwe n'umuriro mu bitaro utewe n'insinga z'umuyagankuba. Iryo sanganya ryabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu gisagara cha Tivaouane mu burengero bw'ico gihugu. Ni rumwe mu mfu zibera mu bitaro zigaragazwa no kwanjanjwa kw'ibitaro mu gihugu. Ibiro vya perezida vyatangaje ku muhingamo wejo ku munsi wa kane k'umushikiranganji yahahora agiye gusubirirwa na Marie Temese Ngome Ndiaye yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cha leta kijejwe amagara y'abantu. Ivyo biro byavuze ko perezida Macky Sall agiye gucira urugendo rwiwe arimwe mu mahanga hagati asubire muri Senegal, ahategekanya kuzogendera ivyo bitaro ku munsi wa gatandatu. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nawe yavuze ko ivyabaye muri Senegal birenze uko umuntu yo kwiyumvira. Kuri Afrika kandi akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ejo kuwa kane karagumije ko ibihano ku kutagura ibigwanisho hamwe n'ibindi byafatiwe Sudani y'ubumanuko kugwa umutekano muke ukirangwa muri ico gihugu. Ibihano byongerejwe ikindi kiringo gushika mu kwezi kwa gatanu ku mwaka uza wa 2023. Byemejwe n'ibihugu 10 kuri 15 harimo na Gabon, Kenya, Ubuhindi, Urusiya, ariko Ubushinwa bwahisemo kwifata ntacyo bwabivuze ko. Mu ntango z'uku kwezi umugwi w'intumwa za ONU zasabye ko ibyo bihano bigumaho kubwo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara, leta nayo ica ifatirwa ibihano byo kutagura ibiduga by'intambara kubwo kutubahiriza ayo masezerano nyene. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko muri Sudani y'umanuko ibigwanisho bitarakugwa mu minwe y'abarwanyi kandi bataranashigwa mu gisirikare cha leta. Kuri Afrika kandi leta z'umwe za Amerika yaratangaje ishira hagashimwe ku miliyoni umwe w'amadolari ku muntu umwe wese azotanga makuru ashobora gutuma hafatwa abanyakenya babiri barondegwa ku byaha byo kudandaza ibiyayura mutwe hamwe n'ibiva ku bikoko byo mu ishyamba. Ibigo bijejwe umutekano muri Kenya biriko birarondera abo bagabo babiri bazwi ku mazina ya Badru Abdul Aziz Saleh hamwe na Abdi Hussein Ahmed. Urongo ikigo gikora amatohoza muri Kenya George Kinoti yavuze ko abo banyakenya babiri bagirizwa ugo rudandazwa rw'agaciro kangana amamiliyoni y'amadolari. Kinoti avuga ko bagize uruhara mu kunyuruza, gutanga no kwinjiza muri Leta z'Ubumwe za Amerika amatoni angana 190 y'amahembe y'inzovu bayakuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika birimo na Kenya. Barakuye kandi muri Kenya urumogi rwo mu bwoko bwa heroine rungana n'ikiro kimwe bagwinjiza muri Leta z'Ubumwe za Amerika nk'uko abivuga. Mu kwezi kw'indwi 2022 wundi munyakenya kekwa ko gorudandazwa Abubakar Mansour yarafashwe arungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa n'Uburusiya ejo kuwa kane bwaranse kwemeza ibihano byateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Korea ya Ruguru mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU. Korea ya Ruguru yagirizwa kongera kurungika misile balistike hari nyuma y'urugendo rwa perezida Joe Biden muri Aziya. inyifato y'Uburusiya n'Ubushinwa yaraciyemo ibice akanama ka UN kajejwe umutekano kuva gatangura gufata ibihano kuri Korea ya Ruguru. Ambasaderi w'Ubushinwa muri UN Zhang Yun yavuze ko kongereza ibihano kuri Korea ya Ruguru ataco bizofasha mu gukemura ibibazo bihari atari ukugutuma ibintu birushiriza kuyangara. Makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu munsi wa gatanu niho hakinwa urukino rwo kugwanira ikibanza cya gatatu hagati ya FAP na Zamalek. Ni muri za nkino za Basketball Africa League ziriko zirabera i Kigali mu Rwanda. Nayo ejo kuwa gatandatu ama ekipe US Monastir yo muri Tanzania hamwe na Petro do Rwanda yo muri Angola niyo azokina urukino rwa nyuma gwiri rushanwa. US Monastir yaronse iyo tike imaze gutsinda Zamalek yo muri Misiri ku manota 88 kuri 81. Zamalek yatwaye iki gikombe umwaka uheze ntiyari bwatsindwe urukino na rumwe muri iri higanwa. Nayo ekipe ya Petro do Rwanda yo muri Angola nayo yaronse itike imaze gutsinda FAP yo mu gihugu cya Cameroon icyo gihe yatsinze ku manota 88 kuri 78.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi abana batishuri ni benshi cyane.
Nahora mfise abana 180 mu ishuri rimwe. Ubu rero haramaze umunyeshuri washika 70, bamwe ntugende umenye ibyabakuyemo, igituma batari kubariga.
Uyu ni umwarimu w'ibubanza mu Burundi. U Rwanda rurahakana gutera inkunga inyeshyamba za M23. Naho mu mupira w'amaguru, Real Madrid yo muri Espagne na Liverpool yo mu Bwongereza nibo bazahura mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere ku rwego rwa divizio ya mbere mu karere k'u Burayi. Umukino uzabejo kwa gatandatu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikibazo cy'abana bata amashuri giteye inkeke. Amashyirahamwe akora mu by'uburezi yemeza ko mu bice bibiri bya mbere by'uyu mwaka w'amashuri abarenga 25,000 baretse amasomo. Pierre Graver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Raporo y'ishyirahamwe igitaho indero kuri bose bafashe bige yerekana ko intara zirimwo abana benshi bahebye amashuri umwaka utarahera ari Rugegi, Makamba, Bubanza na Cibitoke. Aha hahebye abarenga 10,000 gushika mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka. Muri izo ntara ku mashuri menshi abana bicara hasi, ahandi bakicara ari batanu ku ntebe yagenewe abana bane nk'uko ayo mashyirahamwe abivuga. Iryo shyirahamwe ryerekana ko abenshi baheba kubera ubukene bari mu miryango yabo, indwara n'ubwinshi bw'abanyeshuri batagira intebe zo kwicara ko. Uyu muvyeyi wo mu ntara ajya Bubanza arasigura igituma abana biwe batatu bahebye amashuri.
Jewe abana batatu narabakuye mu ishuri kabisa, kubakura mwabise nabakuye kugushaka bavuye kubera bababara mu mavi, umwana yicaye cyane yitrunya arababara, ukaba yugwana batizime bonyine barambiwe, bamwe bakagenda mbere bakaza bagahera mu nzira ntibashikeye. Umwarimu ndamubajije ambwira ko abana mbere batagishika ku ishuri ariko bafata umwanya uko ndabareka bakumva amahoro, kuko nanamaze kubona ko bateza kugwara batizime kabisa. Na kamara maza sinzi inzego z'igihugu cyo zirikozirakora ko ibi bintu zibibona.
Uyu mwigisha nawe mwishure giwe hahevye abanyeshure barenga 70 ibubanza.
Ubujewe nk'umwigisha ndatangwe kugira gahengwe bivanye nuko nahora mfise abana 180 mwishure rimwe. Ubu rero haramaze kuva mu banyeshure bashika 70 bamwe ntugende umenye ibyabakuyemo igituma batari kubariga bamwe bamwe nababajije bacha bakubwira ngo ni kubera bigari beshi ngo intu gutaye ibiki bicara hasi ibintu nk'ibyo. Ubu rero novuga ati kamitende kuri jewe kariko karoroha na cyane cyane nk'umurezi w'abana uri kuraraba ingene abana bicaye ngaha mu ishuri urabona ko kugira ngo ube guhamagara nk'umwana v'inyuma aze ngaha ku kibaho urabona atagiye arurira ku bandi bana ko bidakunda icyo ni kibazo kinini cyane dufite ngaha ku iri shuri.
Raporo y'abahananira agateka k'indero mu mashuri harimo n'ishamwe bafashe bige n'ikinyamakuru c'abigisha zerekana ko abanyeshuri barenga 225 bamaze guheba amashuri mu bice bibiri vya mbere vy'uyu mwaka w'ishure usigaje amezi abiri nguhere mu Burundi. Umuyobozi w'indero mu ntare ya Ruyigi imwe mu zirimo abanyeshuri benshi bahevye amashure yemeza ko ubukene mu miryango no kutamenya akamaro k'ishure ariyo nkwezi y'amarere. Onesphore Nsabiyumva:
mugabo tugiye mu wa mbere gusa tugasanga bafise umurindi wo guheba w'ibice 23 kwijana birengako. Tufisa makenga ko ababyeyi babyuka baja mu ndimo batasize utwo kujya two gufungura abana bogenda batabiye ku ishuri. Imyaka y'2013-14 hari amashuri amwe amwe ego yari make bafungurira abana ntibaheba ibitigirije biganuka cyane gose ku buryo wasanga hahebye abamagara yagoye. Ubu rero nta shuri n'imwe igaburirwa mu ntara ya Ruyigi. Twasaba yuko twisunze n'ibitigirije abaheba ko uwo mugambi wogaruka gucorera abana b'igihugu bakabandanya bakiga.
Mu ntango z'igice cya gatatu kigiye kurangira, umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yari yatangaje ko uyu mwaka w'2022 uzohera ubukene bw'intebe zo kwicara ko mu mashuri bwaheze. Yari kwaratanga intebe ku ishuri rimwe mu gisagara cya Bujumbura.
Biciye mu buryo buvuye muri leta no mu buryo bw'imfashanyo no mu nterano zivuye mashyirahamwe atandukanye cyangwa mu mvukira, uyu mwaka wuzohera ikibazo cy'intebe abanyeshuri bicara ko cyatorewe umuti. Mbere yo gukubura ahandi uraheze ugahera gukubura iwawe, dufatanije n'abasanzwe badufata mu mugongo mu bikorwa bitandukanye tugafatanya n'imvukira, tuzokora kugira ngo izo ntebe zibura zose zibonekane uyu mwaka utarahera.
Kuri uyu wa gatatu ubushikiranganji bw'indero bwaragirishije inama abatwara ibisata vy'indero. Umushikiranganji François Havyarimana yibukije ko ikibazo c'abana baheba amashure gikwiye gutoregwa umuti kuko arakaranda kabandanya gatandukira intara zitandukanye z'igihugu. Yemeza ko ari ikibazo kiraje shinga ubushikiranganji arongoye. Umushikiranganji w'indero ahamagarira abajejwe indero n'abajejwe intwaro mu ntara zitandukanye z'igihugu gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ico kibazo zo gihere. Cyeklave ni inkuru Kigali kubyijwe rya America.
Mu Rwanda mu turere twa Gasabo na Nyarugenge i Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye kugitsina. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uhereye ku bisobanuro by'abafite aho bahuriye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, byumvikana ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina birushaho gukaza umurego umunsi ku wundi. Kubireba umujyi wa Kigali mu turere twa Nyarugenge na Gasabo bavuga ko ryiganje mu mirenge ya Mageragere na Kinyinya iherereye mu bice by'ibyaro. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira iryo hohoterwa cyangwa barihosha bisanga nabo nta bumenyi babifiteho. Abo barimo urwego rw'umutekano rwunganira karere ruzwi nka Daso, urugiruko rw'abakorera bushake, inshuti z'umuryango n'abandi. Nibyo Madame Saverine Uwimana, umuhuza bikorwa Réseau des Femmes ku rwego rw'igihugu, asobanura.
Bariya ni abantu bajya mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa babandi bahamagarwa iyo byakomeye. Bariya abantu rero babikora mu nshingano, babikora mu kubahiriza itegeko, ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa, mu buryo bwo gutanga ibiganiro, ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe. Ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa nabo bashobora kugwa mu kibazo cyo guhohotera kubera ubumenyi bukeya, none ugasanga nawe bimubereye ikibazo akuyemo gufungwa cyangwa se akangiza n'isura ye.
Madamu Uwimana akavuga ko mu gihe cy'umwaka bazigisha abo begereye abaturage ibikorwa byo kurwanya no gukumira ihohoterwa.
Tugiye kwigisha no guhugura kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa, bamenye uburyo bitwara muri icyo kibazo, ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe.
Kamwe mu turere tuvugwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina na Kanyarugenge mu mujyi wa Kigali. Imibare itangwa n'ubuyobozi bwa ku karere yo kuva mu kwezi kwa 2021 kugera mu kwezi kwa 4 uyu mwaka iragaragaza ko byibura abasaga 170 bahohotewe. Muri abo abagera kuri 638 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bwana Evariste Nkunda ukuriye ibikorwa by'ubuzima Inyarugenge agashima ko kuba hagiyeho umushinga uha ubushobozi inzego zegereye abaturage bizaba umwanya mwiza wo guhangana n'ibikorwa by'ihohoterwa.
Ikibazo cy'ihohotera kirahari, ariko uyu munsi rero kuba tugize amahirwe n'abagomba kudufasha uyu munsi kugira ngo bakurikirane bafashe inzego z'umutekano irahari. Rero kuba muje uyu munsi tugiye gukorana, numva ni amaboko meza munsi y'igihe tugite gutyo. Nyarugenge turifuza ko ibikorwa tuzakora imbaraga muzashyiramo dufatanya n'uko tuganisha ko zero violence mu karere kacu tubirwanye, ntibizongere no kubaho na nyuma y'ibingibi.
Bwana Emmanuel Nkusi ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Nyarugenge nawe avuga ko ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigenda birushaho kwiyongera. Bwana Nkusi agakeka ko mu bimwe mu bituma byumvikana ari uko abantu barushaho gutinyuka bakabivuga. Avuga ko ibikorwa nk'ibyo birushaho kugira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa.
Mu bana bato wenda nagaruka ku gitsina gore, mu bana bato b'abakobwa bakuramo ingaruka ebyiri. Hari umwana ushobora gukuramo kwanga igitsina gabo, ni trauma soto. Secondly, agakuramo gukunda abagabo kubera ya sako yanyuzemo. Nta kansoringi yabonye, ntawo kumuganiza yigeze abona. Ndashaka rero ngo tuganire ku kintu cya rehabilitation ya victim after case file compilation na rehabilitation y'ibyanye n'amategeko. Ese victim abarihabilitated?
Bwana Silas Ngayaboshya ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ashinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi. Agasaba ko kuri iyi nshuro mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abo bireba bashyiramo ingufu zidasanzwe mu mugambi wo guharanira impinduka mu mikorere.
Turi kuvuga tuti nitwongere gukora ibintu uko dusanzwe tubikora, kuko dusanzwe tubikora ntabwo duhamya ko biri gutanga umusaruro iki gihugu cyifuza. Twashoboye byinshi, GBV ntiyagombye rero kuba itunanira. Niyo mpamvu tugomba gukora not doing things the same way.
Zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi ko zikomeza gutiza umurindi ibikorwa by'ihohoterwa mu miryango zishingiye ku muco w'Abanyarwanda, aho bamwe bahohoterwa bakagira isoni zo kubivuga, ubundi bikanaterwa n'uko hamwe na hamwe umugabo agifatwa nk'isoko y'imibereho y'umuryango, ku buryo akoze ihohoterwa agafungwa abagize umuryango bashobora kwisanga mu kaga. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingo zisaga 280,000 zagaragayemo ibikorwa by'ihohoterwa. Muri uwo mwaka kandi Kigali yonyine yabarurwagamo izigera muri 78. Inzego zibishinzwe zikavuga ko nubwo humvikana cyane ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo, bitaravuga ko n'abagabo badahohoterwa kuko hari abumvise n'abihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Bugira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Christophe Rutundula, aremeza ku Rwanda rutera inkunga inyeshyamba za M23. Leta y'u Rwanda irabihakana nk'uko umuvugizi wungirije wayo Alain Mukurarinda abiganira na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Icyo Leta y'u Rwanda ibivuga ni uko mbere na mbere intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hagati y'ingabo z'icyo gihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare wa M23. Ni intambara rero y'abanyekongo hagati yabo. Nta ruhare u Rwanda rwifitemo, nta n'uruhare u Rwanda rushaka kugira muri iyo mirwano ibera muri kiriya gihugu. Uruhare rundi ahubwo twagira turaza kuruvugaho, gusa ahubwo iyo twahera ni uko ahubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombye gusobanura impamvu ingabo z'igihugu cya FARDC akenshi zinarwanya zifatanyije na FDLR cyangwa se n'abahungiye mu Rwanda interahamwe bajya bafatanya, bakaba bararashe ku butaka bw'u Rwanda tariki ya 19 z'ukwa gatatu 2022 n'ejo bundi tariki ya 23 z'ukwa gatanu 2022. Ibyo ngibyo nibyo yagabanje kubanza gusobanura aho kwihutira kuvuga ngo Rwanda rufite uruhare urwo ari rwo rwose muri iyi ntambara. Kandi u Rwanda nk'igihugu cyarashweho gifite uburenganzira ndetse n'ubwasha bwo kuba narwo rwasubiza Rukarasa, ariko ntabwo rwabikoze kuko icyo rugamije no gufatanya n'ibindi bihugu hano mu karere mu gushaka mu gushakira igisubizo gifatika kirambye cy'umutekano muri kano karere ukomeje rimwe na rimwe kuba wahungabana.
Muri utwo duce tubiramo imirwano hari abavuye ku ijwi ry'Amerika, ndavuga bari ahitwa Kanyarucinya, kubabonye abarwanyi ba M23 binjira muri Kongo baturutse mu Rwanda. Ayo makuru yo muyavugaho iki?
Ayo makuru rwose nkuko maze kubivuga nta shingiro afite, nta mpamvu yo kugira uruhare cyangwa se yo kuvuga ngo abantu bo muri M23 baturutse mu Rwanda. Nkuko maze kubikubwira, mubwiye yuko banarasa kuri teritwari y'u Rwanda, banarasa ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda ntirurasa. Nta mpamvu rero yuko rwagira uruhare muri iyo mirwano. Hari uburyo bwo gukemura icyo kibazo, abaturage bashobora kuvuga ibyo bashaka, bashobora kuvuga bakurikije icyo bagamije, ntawamenya impamvu babivuga, ariko pozisiyo rwose y'u Rwanda irasobanutse nk'uko maze kubivuga. Pozisiyo ya guverinoma niyo ngiyo, nta ruhare twifuza kubigiramo. Uruhare guverinoma y'u Rwanda ishaka kugira mu kibazo kiri hariya no gushaka ahubwo umuti w'uburyo izi ntambara z'urudaca zahagarara.
Uko intambara igenda isatira u Rwanda, irabera mu duce twegereye u Rwanda ku mupaka, ndashaka kuvuga hariya Sabyinyo, Bisoke, Karisimbi na Mikeno, biramutse bikomeje kwegera u Rwanda cyane, u Rwanda ruzabigenza gute kugira ngo umutekano w'abaturage ukingirwe?
Icyo nakubwira ni uko intambara yatwegera itatwegera, umutekano ni wose ku butaka bw'u Rwanda, umupaka urarinzwe, nta kibazo gihari. Bibaye ngombwa rero yuko u Rwanda rugomba kugira icyo rukora cyakorwa kuko ruhora rwiteguye. Ariko nk'uko nabivuze uyu munsi, nubwo hari ibisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda, nta mpamvu y'uko u Rwanda rusubiza narwo rurasa, kuko hari uburyo bwo naho abantu baganirira ibyo bibazo. Ibihugu byombi nibyo byashyizeho ubwo buryo, hari n'uburyo bwaguye nanone, ntago ari uburyo bumwe buhari baganiramo ibyo bibazo. Ntekereza ko ntago rirarenga ku buryo wavuga ko u Rwanda rugomba narwo kwinjira mu mirwano. Gusa icyo nabwira Abanyarwanda by'umwihariko nabizeza ni uko umutekano ari wose mu gihugu urarinzwe, kandi n'inkiko z'u Rwanda zirarinzwe uko bikwiye.
Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Muracyumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Sosiyete yitwa Swiss Med ifite imigabane myinshi mu bitaro kira by'i Bujumbura mu Burundi, irasaba ko umuyobozi wabyo Dr. Christophe Sahabo afungurwa. Abanyamategeko bamwe na bamwe nabo basanga atarakwiye gufungwa. Ibindi kuri iyi nkuru Eloge Wirika neza.
Ushingwamanza wa muganga Christophe Sahabo hamwe n'ishyirahamwe Swiss Med International bariyamiriza ifungwa ry'uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro kira hospital, hamwe n'iyemezwa ry'ingingo zifatwa n'urwego nshingwa ntwaro rw'ubu kuri ibyo bitaro by'akarorero mu Burundi. Mu itangazo ryarungikiwe umuyobozi mfata kibanza wa kira hospital n'utwaro rw'urwego nshingwa ntwaro ijwi rya Amerika rifitiye kopi, umushingwamanza Serge Rouvinet avuga ko ifungwa ryiwe ryakozwe atamategeko akurikijwe, kandi hatabaye kumviriza afise icyo bavuga muri dosiye yakurikiranwa ko bose. Ibyo bigaca bigaragaza kubwo umushingwa manza ihonyango wa ingingo ivuga ko umuntu wese ataracirwa urubanza afatwa nk'umwere. Mu ikete ryiwe yongera ko ati umufungwa wese ategerezwa kugira ubwo burenganzira. Maitre Rouvinet asabire ko urwaryo waburanira niyubahirizwa ry'uburenganzira bw'urubanza rudahengamye, umunyagihugu wese afitiye uburenganzira hatarabwe icyaha yoba yikekwa ko cyangwa ikindi kintu cyose. Ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kane guheze, yarayahagaritswe n'iperereza. Muganga Sahabo yahoze yatwara ibitaro kira hospital yanditse ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yiwe, avuga ko abitewe n'impamvu ziwe bwite atashimye gusigura. umunganya mu mategeko yemeza ko iryo tanga ry'imihoho ryakozwe ku gahato kandi ko yateye umukono kuri urwo rwandiko kugitsure icongewe ko Maître Kuvina Tomora muri iryo kete k'umunyamutahe mukuru aserukira iryo shirahamwe Swiss Med International iyamiriza kandi yemezwa ry'ingingo zifatwa kuva ku wa mbere ukwezi kwa kane 2022 umunyamutahe mukuru atagishijwe inama ifungwa n'ihagarikwa rya Christophe Sahabo Perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko misi heze mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye amenyesha makuru Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko azivyerekeye iyo dosiye kandi ko nawe yaje kumushikiriza amanza yakurungika mu gashobo muganga umviriza Perezida Ndayishimiye uko abisigura
ngirango n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr Christophe ngirango nukubera ngirango ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu yapfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze ni iyihe mugabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva Najiye omba prokirere n'ajari kugenda ukonye umva se ngutabara nta kundi se cyamba nabigira kandi urumva nagira twanyate kuri wanje nkaraba amarabesha uyo muntu ntibifashe bagiye rero sanga ariko bavuga bavuze ngo afunzwe ngo naje kama wanje ego nivyo ko jewe navuze ntegereza kubona amahera ya leta yari hose je niko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara
uwo mutahe wa leta uterekanywe neza uko utegerezwa kuyungukira Perezida Ndayishimiye aravuga ukungana n'urugero amashirahamwe yegukira leta yashize imitahe muri kira hospital uko rungana
we ibaza ahantu Burundi yarangiza ifise imiliyari zitatu so kabungira ngo zarenga indwi inesesi zifise amahera nayo nyene miliyoni zitari munsi ya zitanu kamebu ONP bose bafise amahera ku buryo ushobora gusanga leta ari yifise umutahe munini kuko hariho ankete prive yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wabungana na 70%. Cye ndavuga nti tangura rero mitahe muyishire hano. Bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukucaye kuriya. Nta bintu biba bihambaye bihari usanga ibyo rubanza bacaje mu by'imanza ibyo rero se subira kuzinjiramo cya bavuze ngo ni jewe kubera jewe navuze nti turondera amahera y'igihugu kugira ngo akore iby'igihugu nyene tu yunguke cyo nibisanzwe. Ugano kwera dukora akabishobisha
ariko umunyamategeko wo mu Burundi Jean-Jacques Bigirimana asanzwe atwara ishira hamwe tournant la page Burundi yasanga icyari kwihutirwa kitari ukurunika sahabo mu buroko narijya yari yamaze kwemera gutanga imihoho uko niko yabisigurijwe ya America
mugihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa na mukozi yo kurikenwa mu jaye n'ivyakazi atamusumirano narije yuko ingingo ya 42 izo shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa ntaye mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembye
muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi mu ntango zo kwa kane uyu mwaka kuva icyo gihe yarafungiwe mu gashoho k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba mu ndwi iheze nk'uko amakuru ava mu muryango w'abyemeza uwo muganga mu Burundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro by'akarere ka mbere mu Burundi byuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu ivyo bitaro vyitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru bavyo baturuka mu gihugu cy'u Swiss bikaba byubatswe ku mamiliya ya 28 y'amarundi hafi miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika umufaransa Jean David Piro yarajejwe urwego nshindwa ntwaro rw'ivyo bitaro yari hagarikiwe umunsi umwe na Sahabo yaciye arekurwa bukeye uburwo rwego rwamutswa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ryo kwitegekaniriza kazoza leta ifitemo imitahe myinshi umugabo hazu cyane mu mwaka wa 2015 igihe yatwara sentare yubahiza ubwizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ku kindi kiringo canya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza atamategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bo bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ku ico kiringo cateye impari kibaho bagaha ukuri abagwanya umugambwe Sende DVDD uri ku butegetsi bari baciyamirije ivyavuye bivyara injyane eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu na ahangaha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije. Ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.